Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Turi kwa kabiri ingenekerezo ya 14 mukakaro n'umwaka 2026 nshuti namwe bagenzi mashimi kurikira radio Nzamba hati yakawe ndabahaye mwiriwe cyangwa baramutse bivanye naho muherereye indyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri izinga nkuru zikurikira. Abanyagihugu muri zone Kanyosha ni muri komine Mugere iri mu ntara ya Bujumbura bariyamiriza ibikorwa by'imbonerakure imwe yitwa ko ikorana n'urwego rw'iperereza aho ibaka amafaranga atagira insiguro. Abakora akazi kuhunguruza abantu bava mu gisagara cya Bujumbura baja mu gihugu cy'Ubuganda n'u Rwanda nabo baridogera abari ku mpaka w'ikobero aho bavuga ko abaka impapuro z'inzira kandi atabasha babifitiye. Ishyirahamwe rikome rigwanya igiturire n'isoko ry'amatungo ya leta riranegura ingene amasoko menshi mu gihugu amaze gusha ariko ntagire ingingo zifatwa kugira ngo hakingigwe ayo masoko ayo nayandire mu kanya sankazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasiye kwaramutse. Abanyagihugu bo muri zone Kanyosha komine Mugere iri mu ntara ya Bujumbura bariyamiriza igikorwa cy'imbonerakure imwe yitwaza ko ikorana n'urwego rw'iperereza mu gutera ubwoba abanyagihugu yo kwasohora amafaranga. Basaba ko hoba amatohoza yigenga kugira ngo ayo mabi ahagarare. Mugenzi wacu Pierre Gahungu abidushikireko.
Nkuko amasoko yacu muri komine Mugere yabitwiganira, iyo mbonerakure yitwaza ko ikorana n'urwego rw'iperereza kugira ikore ibikorwa binyuranye n'amategeko. Abo banyagihugu bakavuga ko ubwo babo batekeye kuko bazi amabi ashobora kuba kuwajanywe mu biro by'iperereza.
Kurwo banyagihugu tubayeho no kuri mu bwoba budahera kubera imbonerakure yitwa Ernest bayavuga. Aha mu Kanyosha abantu bose baramunze yamo yivuga ko akorana n'urwego rw'iperereza maze akarukoresha mu gutera ubwoba, gukangisha no gusahura amafaranga y'abanyagihugu. Ikintu giheruka kuba cyabaye kuri 12 mukaka ku mugoroba. Hari umunyagihugu yari atwaye igitoro cyo gushira mu modoka yari gukoresha mu birori ashitse Masama. Wa wundi Ernest yaramukurikiranye n'imodoka amuca imbere aramubuza kubandanya urugendo, aca amutegeka kuva mu modoka amubwira ko yahawe itegeko ryo kumufata. Hanyuma yamusabye amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi. Uwo munyagihugu amaze kubyanga, Ernest yaciye yinjira mu modoka yiwe yicara kuri vora amukangisha ko agiye kumujana kuri zone hanyuma ngo ku cicaro cy'iperereza. Avuga ko niyo modoka izoca ifatwa kandi ko na nyine iyo azoca afungwa. Mu rugendo rwose yaguma amera nk'uwitaba amatelefoni kugira yereke uwo munyagihugu ko hari abakuru bamuha amategeko. Kubera ubwoba, uwo munyagihugu yahavuye yemera gutanga ayo mafaranga yasabwe kugira arekugwa. Ariko naho yari amaze kuyatanga, Ernest yavuge yaciye anamwaka cya gitoro yari atwaye.
Abo banyagihugu bo muri zone Kanyosha bavuga ko atari irya mbere ibintu nk'ibyo biba, bagasaba inzego zibijejwe gufata ingingo zikenewe kugira ibikorwa by'iterabwoba n'ubusuma ku banyagihugu bihagarikwe.
Abakora akazi ko kunguruza abantu bava mu gisagara cya Bujumbura baja mu gihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda baridoga cyane ku bwoba bategwa n'abajejwe inzego z'iperereza mu kuba ku mupaka wa Kobero baca ko baja muri ibyo bihugu. Bavuga ko babazwa ibibazo bijanye n'imyidondoro y'ingenzi babatwaye kandi bitari mu byo bajejwe mu gukora. Ibyo ngo bikaba bibabangamira cyane mu kazi kabo kamisi yose. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Julienne Muzinga.
nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu bigetera ubwo babagirirwa nabo bakozi biperereza ngo rituma bamwe bava muri umuga kubera gukiza amagara yabo ngo kuba batwara abakiriya babo ntibisigura ko bategerezwa kumenya naho bagiye nico bagiye gukora bakabona ko ari kubinjirira mu kazi kabo kuko ivyo byategerezwa gukora abo bajeje biperereza nyene
kubera ibibazo tubazo iyo tujyanye abakiriya bacu bava mu Burundi bagera mu gihugu cy'Ubufaransa turabara cyane ibiciye ubwoba gushikira aho batubaza aho dutwaye ibyo bapfa n'ibyo barya reka twumva ko inzego zibigize iperereza ziba ziri ko zirakora akazi zigenga ariko bigenze ntibakora akazi kuko iperereza atari akira bwo aha rero nitwo kwirengagiza amafaranga dutanga kugira ngo batubike batubikwerekane bakiriho batubaza nya bibazo no kubikeza ku mipaka tujya ntibagiye ko bamwe muri twebwe bamaze gukekwaho ko abakiriya batwaye babita ko ari abagiye guhanga imigwi y'abarwanya ubutegetsi bwa FDDF ariko twebwe mu gufatira abakiriya ntitubabaza ibyo bagize n'impamvu ibajyanye cyangwa ibyo ari bo bagaruka ikiduhuza ni ukubunguruza natwe bakaduha amafaranga twumvikane ibindi bisigaye ni ubuzima bwabo abashoferi twanitura
abo bashoferi bagasaba ko bokubahirizwa bagakora umwuga wabo neza atatera bwoba bagizwe ko
inzamba
ishyirahamwe rikome rigwanya igicuri n'isizago ry'amatungo ya leta riranegura ingene amasoko menshi mu gihugu amaze gusha agatukombera ari kugera hakugwa amatuhuza ngo hamenyekane ico umuriro wavuye ko ivyo ngo bica bishira mu gahinda ababa bashikiwe n'ivyago eka n'abandi bakiri mu masoko atarasha kuko nabo bakora biteze ko ejo canke hirya yejo ivyabo bizo vy'imanganganiro n'amenyeshamakuru uyu wa kabiri Gabriel Rufyiri yarongoye rikome abona ko ivyo unyugwa n'ingene amasoko ya leta yubakwa kenshi hadakurikijwe amategeko tumukurikira
ture twese tumbantu bagize ibibazo amabanke n'ubutunzi bw'igihugu n'amakori byose biriko biragira ikibazo no munsi erega abantu batanga amakori erega abo bantu barafite amadeni mu mabanke ayo mabanke none ego n'ibyo ashobora guca realiza ama hipoteke batanze ibi bintu rero twese twumve yuko by'ukuri ingaruka mbari nyinshi cya ari ingaruka mbi ari nyinshi camwibaza rero amasoko amaze gusha n'ibintu amaze gusha urugero rw'ubutunzi bumaze kononekara mwe mwumva mwe tuvuga by'imbona kazoza igihugu cyifashe mu myaka kana bigumye gutya mubona bishoboka kindi bado kuba bidashoboka hanyuma hari ikindi kibazo gihambaye cyane mu bisanzwe y'ibintu byononekanye kubera izo ngaruka mbi zose mvuze hagomba guca haba amatohoza yimbitse abantu bakamenya imvo zituma ibyo bintu bibi mwese murabamenyesha amakuru nimumbarire mwarumvise ijambo mukuru n'amashyiga amateka yashikirije ingozi mwarumvise avuga ikintu cy'amatohoza kwe nari mwe muvuga ibintu ari ibintu bisanzwe kwe aha rero haca haba ikibazo umuntu arashobora kwibaza no kwiyumvira ko bishobora kuba ari ensandi d'origine criminelle era aba yamasoko keshasha mu ijoro none ibyo bintu bituma ibyo bintu bishya mu ijoro erega ngo rwose pose de question de bonne question mwishyiramwo rikome turategwa amakenga rwose n'ukungene leta y'uburundi ubona yuko ibintu byo gukinga umengo ni kibazo kubera iki mvuze icyo kintu cyo gukinga murabona mu bisanzwe mu bintu by'inyubako no byo gukinga hariho amategeko hariho rokode do protection civile hariho rokode d'olo hariho rokode d'urbanisme hariho rokode d'environema hari amategeko menshi cyane ajyanye n'ibyo gukinga muganagira ndababwire yuko kuva tumaze kubona ibi bintu by'amasanganya ndabyite gutyo kubona turamenye imvo biba mwibuke ndabaye nk'ibintu nka bitatu mwese muntu muribuka ya mazi yateraga mu gatungu abari bahari byo byose si bya kera murabyibuka mu gatungu amazi yene yateye ngaha muribuka Tanganyika rudubu n'inzuzi n'inzuzi muribuka ibintu byononeka ntimubibuka mwebwe muribuka ibi bintu byitse ko nkuri ibyisha byitse ko nkuri ya Bujumbura ntimubyibuka mwebwe none kuva ibyo ndabahe ibyo bintu bitatu mwashobora kuvuga ikintu leta yaba yarakoze kigaragara kiboneka gituma umwenegihugu abatarakiri kimwe na cumi kugeza kuri nosa nababwiye ko abantu bose uno munsi basa n'abari mu mibihugu bavuga bati ejo nzu turamukiye kubera babona leta ziri kwirakora ubu niko benshi biyumvira nyambari zitari ibizi ibimenye yuko abantu benshi barimo umwitwarire kutagira uko ungana uno munsi hanyuma kandi ko ibintu biriko birahombesha igihugu muri rusange
Kabiru kiri ya rongo yirikome asaba ko hoshigwaho urwego rw'igihugu rujejwe gukinga impanuka ku masoko hama hakiyumvirwa n'ingene abahuye nizo mpanuka z'umuriro boshumbushwa n'ubunyine tumukurikire.
Tusaba yuko leta yoshiraho dirija ikintu cyitwa komite nasionale. Iyi komite nasionale yoba iri independent kandi ihurikiyemo abantu benshi igahabwa uburyo mu buryo bw'amafaranga bw'ibikoresho n'abantu kugira ngo yike ukungene abantu boshobora n'ibintu byabo ukingirwa, kuko turabona ko leta isa n'iyamaze kubyibagira hamwe no kwiyumvira ukungene aba victime abantu bahuye n'aya masangane boshumbushwa kukingira abenegihugu n'ibyabo. Tufate kwizwa shingiro n'andi mategeko nero monopole do leta nidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje. Hari byo dusaba mu buryo specific, ivyo ni mu buryo global, nuko buri commune yose yoshigwamwo aya mavehicule anti-insendi buri commune jensit buri commune yose leta ironderere mwaye ishireho donge izo modoka, hanyuma leta itegeke yuko amasoko n'amazu byose byubakwa cyane cyane inzu nini nini bubake bashizemo bya bipira n'uburyo bwo kuzimya biri ecorpore birimo indani, hanyuma kandi baverifye yuko byamavyuzuye mwamazi.
Mbere yo gusozera ano makuru amashamba kimiza yo muri zone Muyange muri komine Nyanzarake arabangamiwe n'abashaka igiti barondera inkwi zo gucana no kubaka amazu. Abanyagihugu bagiriza abajejwe intwaro ko icyo gikorwa bagihebeye abajejwe igipolisi kijejwe gukinga ibidukikije kandi nabo ari igikorwa kibega inkuru ya Betrange ndakuri.
Kuko amakuru ava muri bamwe abanyagihugu ngaho muri zone Muyange bitumenyesha bigwirirana ry'abantu muri iyo zone biri mu bibangamiye ibidukikije isoko ryacu bitumenyesha ko abanyagihugu benshi baja kurondera inkwi zo gucana mu mashamba cimeza abandi bagahonya ibitara kubera guturira amakara byatura amatafari no gukurayo amabuye yo kubaka amazu. Igitangaje ngo ni uko uko kubangamira ibidukikije biva ku gusamara kw'abatware bo mu nzego zo hasi basinda bibazwa aho basa n'abahebye kugenzura icyo bikorwa cyo gukingira ibidukikije. Igipolisi nacyo kijejo gukingira ibidukikije kigaca kiboneraho mu kwaka ibiturire
abajejwe intwaro benshi barasamarira cyane cyane ku rwego rwo hasi babihebeye abapolisi bene bagiye gucunga amashyamba cyane cyane neza n'abapolisi nabo bagiye gucunga amashyamba cyane neza bagiye bagira ku murima bagiroza ko mama batigeye imana kuye ibusubwo ngaba bwihanize kugira abantu nabo bagiye ku ego bakanye nabo bakabaka noti bakeneye nta bindi bazakora ibintu bitagenze ibi bito kigira abangamiye kuko gufyatura amatafari cyane gucukura amabuye yo kubakisha zisanga fete aho usanga amaparasera cyangwa amatabo y'abantu ari bintu gusa
kwa ya makinga yosu Uganda kwa radio nizama kateka uwe tukwa gira gizu kurondara kuitelefono na umu nzego zigi polisi kijijo kukingiri viduki kijijo muli kumine Nyanza kugira watangu mucho kuhichu kiwazo aliko nitu kwa shoboye kuwa ronga
kwa kweze bitange na kuhiyo niunga jutu sozirano makuru na mashimi mwivu mwesi mwaseze yomi gashimi na wagenza anji umu wesi witichiwe mwafashi kwa tuwa kaniza mugire au mamu wakwe manyu mwabzanyu na kahwani.